Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika lisamia nari i Washington DC mukirundi mu Kinyarwanda mwanamutse inshuti mwese na mwe bakunzi ba Radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Mundikije. Abakenyezi b'impunzi mu kampi ya Rusinda mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baridogera ukene bw'ibintu bya ngombwa ku isuku ryabo.
Ni ukuvuga twebwe muri kambi ya Rusenda dufite ibibazo bitandukanye. Ni ukuvuga ubukene buratwishe bw'amasabune aho dusha tugenda tunukira inzira nta muntu akibona ahantu ahagarara.
Uyu ni umwe mu bakenyezi batuye kampi y'impunzi ya Rusinda mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye raporo ishyirahamwe mpuzamakungu Human Rights Watch rijejwe abateka kazi na muntu. Inkuru y'impunzi z'abarundi mu gihugu cya Tanzania zivuga ko hataragira gutahuka, hamwe n'ikiganiro umunyapolitike Victoire Ingabire yahaye Radio Ijwi ry'Amerika nyuma yaho yimiwe uburenganzira bwo kuja mu gihugu cya Espanya kwakira Gashimwe yatsindiye. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Imbere izo nkuru zose reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloise Bigirimana duhe amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muraho Aloise.
Urakoze Frederic. Turayahera mu yavugwa muri Afrika. Abantu bashika 62 barimwo n'abana barapfuye igihe ubwato bwarimwo abimukira barenga 150 buzama mu ibahari Atlantique ku nkengera za Mauritania. Byashikirijwe n'ikigo cyawo nikijejwe impunzi nabi mukira OIM ejo ku munsi wa kane. OIM yashiriza ko abantu 83 barukutse kuko bashoboye koga bashika ku musenyi inyuma yaho ubwato barimwo busekeye ikibuye kinini mu mazi ku munsi wa gatatu. Abo bimukira bariko bagerageza kwinjira muri Espagne mu mpisho bavuye i Banjul muri Gambia nkuko byashikirijwe n'umushikiranganji wa Mauritania ajejwe intwaro hagati mu gihugu. Leta ya Sudani y'ubumanuko yarashinze sentare idasanzwe izocira imanza abajejwe umutekano bagirizwa gukora ivyaha bitandukanye. Umukuru w'iyo sentare yashikirije jo ku munsi wa kane ko iyo sentare ari akaryo ko kurangiza ingendo yo kudahana no kugarukana ishusho nziza muri ico gisata c'umutekano cagirizwa guhungabanya agateka ka muntu. Haraciye imyaka 5 Perezida Salva Kiir yemeje itegeko ryateye imyidogo mu gihugu riha uburenganzira abajejwe umutekano guhagarika, gufunga no gutohoza ku banyagihugu canke kwigarurira ubutunzi bwabo mu gihe bushobora kubera intambamye umutekano w'igihugu. Muri Afrika kandi abakora iterabwoba mu buraruko bwa Nigeria baranyuruje abantu 14 barimwo abakozi babiri bishiramwe ritabara imbabare ku isi Croix Rouge hamwe n'umusirikare nkuko byashikirijwe n'abajejwe umutekano ejo ku munsi wa kane. Abo bakozi bafashwe n'umuhari wa leta ya Kisilamu mu ntara yo mu burengero bwa Afrika mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu muri leta ya Borno nkuko byashikirijwe n'abasirikare. Umuyobozi wa Croix Rouge muri Nigeria yavuze ko iryo shyirahamwe ritaramenya neza ko abo bakozi banyurujwe ari abo mu gihugu canke ari mvamakungu.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Afrika kandi gisata cishirahamwe mpuzamakungu n'igita ku bifungurwa PAM gishikiriza ko kiriko kirarondera gutororokanya imiliyoni 200 z'amadolari y'Abanyamerika yo gufungurira abantu muri Zimbabwe. Ubutunzi bwasubiye inyuma hamwe n'uruzuba rwama rwabangamiye ico gihugu byatumye abantu imiliyoni zirenga 5 babura ibifungurwa bikwiye. PAM igashikiriza ko no muri Zambia ahahora hava imfungurwa zifasha Zimbabwe naho nyene hatewe n'uruzuba. Abakozi mu Bufaransa barahagaritse imirimo ejo ku munsi wa kane mu myiyerekano amasendika yabo yahamagaje biyamiriza umugambi wa Perezida Emmanuel Macron wo guhinyanyura ibijanye n'amategeko yo gukukuruka kwabo. Izo mpinduka leta yifuza zishobora gutuma abakozi bamara ibihe birebire ku buzi canke batakaze n'uburusho, arico catumye bahitamo kuja mu myiyerekano. Iyo myiyerekano yahagaritse ukwiyunguruza mu bisagara, amashuri arugarwa kandi bituma amavuriro ya leta ataronka abakozi bakwiye. Abakuru b'amasindika bavuga ko bazobandanya imyiyerekano yabo gushika Macron yisubiye ko agahagarika uwo mugambi wo guhindura ibiri muri ayo mategeko ajanye no gukukuruka kwabo.
Washington, ijwi rya Amerika.
Umurwi wigenga uhurikiyemo ibihugu vyo mu karere wasanze amatora muri Bolivia yarabayemo amanyanga n'ubusuma kugira Evo Morales ashigwe ku butegetsi. Raporo yashizwe ahabona ejo ku munsi wa kane. Ishirahamwe ry'ibihugu bya Amerika rivuga ko amatora yo ku itariki 20 z'ukwezi kw'icumi muri Bolivia yatunganijwe hamaze kumenywa uzoyatsinda. Ibiharuro by'ibanze byashikirijwe byahaye intsinzi Morales, ariko ntiyorohewe kuko haciye haduka imyerekano mu nyuma ca ahitamo gutanga imihoho ahungira mu gihugu ca Mexique. Muri iyo myerekano abantu 30 barapfuye mu gutanda mu mitwe n'abajeje umutekano kuva ku munsi w'ayo matora.
Urakoze Aloise ku makuru heje ko dushikira. Tubibutse inshuti mwese ko mukamara abandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi butwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 22, mu Rwanda ni kuri FM 104.3.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Aya makuru tuyatanguriye ku cegeranyo c'ishirahamwe Human Rights Watch cagiriza urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD ko rwaburabuje abanyagihugu mu kubatoza intererano y'amatora y'umwaka uza hagati y'ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka wa 2017 n'ukw'indwi muri uyu mwaka turimwo. Muri ico cegeranyo ishirahamwe Human Rights Watch yasohoye uyu munsi kwa gatanu ivuga ko abantu batswe amafaranga y'umurengera, abandi barakubagurwa gushikaho naho bapfungwa, mu gihe abandi bambuwe amatungo yabo canke bimwa ibintu bafitiye uburenganzira. Iyo raporo ivuga ko hari n'abanyagihugu bategetswe kuja kubaka ingoro za CNDD-FDD nk'igihano cuko batarishe. Umugambwe CNDD-FDD wo uvuga ku rwaruka rwawo rwama rwavuzwe nabi cyane rwose rwambitswe ibara n'abansi b'u Burundi bashaka kuruca intege kugira ngo rureke gukunda igihugu no kugikingira. Ni inkuru ya Eloge Wirikaneza, umunyeshamakuru w'ishuri rya Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Iyo raporo yitiriwe abana bacu bicwa na kigoyi kubera guterera ijwi rya Amerika ryabonye ivuga uburyo n'inzira nyinshi abarundi basabwe gutanga intererano y'amatora y'umwaka uza. Yibutsa ko izo ntererano zatangishijwe hagati y'ukwezi kwa 12/2017 n'ukwa 9 uyu mwaka. Human Rights Watch yibutsa kandi ku rugo rwose rwasabwa 200,000 z'amafaranga y'amarundi, umunyeshuri afite imyaka y'ugutora agatanga 1,000,000, mu gihe abakozi ba leta n'ibisata bijamitseko bayakatwa ku mishahara buri kwezi. Muri ico kiringo c'imyaka ibiri hafi wo muryango uhanira ubwigenge bwa kiremwa muntu wagiriza bamwe mu bajeje intwaro n'urwaruka rw'imbonera kure kuba barikitse mu kiza bakaka impano n'amafaranga atateko narimwe riyagenga. Human Rights Watch isigura ko amatohoza yakoze yerekeye nta 13/18 zigize u Burundi n'abarundi bahungiye mu bihugu bibanyi. Mu Burundi kubera abakozi bayo batemerewe kuja ku rubuga bavuganye n'abantu kuri za telefone. Bamwe mu bavuganye n'iryo shirahamwe baribwiye ko barihishijwe amafaranga arenze ayo leta yagenye, abandi batangisha inshuro nyinshi mu gihe harabatigeze bahabwa ibitansi nk'uko itegeko rigenga ico gikorwa ryabitegekanya. Bamwe mu bajejwe intwaro n'imbonerakure bivugwa ko bakoresheje iterabwoba mu gukubita hamwe no kubangamira abanse kuriha bongera bababuza guhabwa serivisi za leta. Abantu 51 mu baganiriye na Human Rights Watch yandika ko bayibwiye ko imbonerakure zashize amabariyeri mu mabarabara bankirwa kurengana batabanje kwerekana resu barihiye, ko bamwe bakaba bemeje ko banafunzwe. Abarimye nabo hari ababwiye umuryango ko imbonerakure zabatwaye ibikoresho nk'amasuka, imipanga n'amafaranga bongera barakubitwa kuri ayo mabariyeri. Abantu 27 bo mu ntara 8 Human Rights Watch imenyesha ko bayiganiriye ibikurikira: ku rwaruka rwa CNDD-FDD rwabujije kuja mu masoko batabanje kwerekana amaresu canke kuriha, mu gihe abandi 7 bo mu ntara 6 bavuga ko babujijwe kuvoma ku mabombo rusangi. Abandi barundi 16 bo mu ntara 9 basiguye ko abajejwe intwaro babimye uburenganzira bwo kwandikisha abana canke gufutisha abapfuye kugira ngo basugereze kuri hamwe. Mu bavuganye n'iyo shirahamwe rihanira ubwigenge bwa kiremwa muntu 20 bemeje ko abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu bamwe basubije inyuma baje kwivuza mu gihe batabarekanye aho bari hinterano y'amatora. abacuruza bato bato co kimwe n'abadandaza harabavuze ko batanze inshuro 25 zose zayo basabwa ariko bagahabwa reso y'ibihumbi 2000 bitarenga hari n'abatanze inshuro nyinshi mu kwezi kumwe kuva mu ntango z'umwaka 2018 naho imbonera kurezagirizwa kubazikitse nyuma y'ububasha bwo gutoza interano y'amatora mu guterwa abanyagihugu kubakubita ukubambura ibifungurwa n'ibitungwa hamwe no kubategeka kuja kubaka ingoro z'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD abantu 38 bo mu ntara 9 nibo batanze ubwo buhamya naye abantu 14 bo mu ntara za Muyinga Kirundo na Cankuzo bavuga ku rwego rwa CNDD-FDD rwategerera abanyagihugu mu bibanza by'amashirahamwe yo gutabara atanga ifungurwa ku bakene cyane maze rukabakubagura abandi rukabankira kuzakira canke rukabaka ibyo bahawe. Luis Maja twara Human Rights Watch muri Afrika yo hagati yavuga kwibi bisa no gutuma abantu babaje ba CNDD-FDD ariko ayo mabi leta kenshi ivuga ko abayegeka ku nzego z'umutekano n'urwaruka rw'umugambwe iturukamwo arabansi bashaka gucafuza igihugu nabajije maji nibatahuye na bene abo.
Selon notre méthodologie à Human Rights Watch, on peut pas tout simplement causer avec quelqu'un qui se présente comme quelqu'un qui souhaite tout simplement causer avec Human Rights Watch pour salir le pays. Bien sûr, parfois on
peut Human Rights Watch dukora mo ntidushobora gupfa kuvugana n'umuntu wese aje gutyo yifuza gucyaha niko aho tuvugana n'abagwanya leta kandi bafite izindi ntumbero iyo bishitse ubwo tubuhamya dukoresha mu kwerekana iho nyangwa ry'agateka kazi na muntu twe twirondereye abantu mu nzira zacu kandi twebwe nyene twiganiriye nabo muri iki cyuka ibintu se bihabwa isura ya politike nibaza ko leta ishobora kuvuga iti oya turazi Human Rights Watch nta bandi yavuganye nabo atari abaturwanya nizo barya mbere bakoresheje uwo mukenyuro ngo bacyoze igikorwa cya Human Rights Watch ariko turafite natwe imikenyuro kugira ngo tuvugane n'abakorewe amabi be n'ibyabona
vuba ou des stratégies pour bien cibler pour parler avec le vrai témoin le vrai victime
amabimbonera kureze kunze kwegekwa ko indongozi za CNDD-FDD zagarutse ko ku itariki ya 17 z'ukumunani uyu mwaka hibukwa umunsi wazihariwe nkaze no ndaruvukanye yavuze ku izina ry'inayibonye z'uwo mugambwe
urwaruka rw'imbonera kure ni nkingi y'umugambwe wacu CNDD-FDD nico gituma basesa nguyoze ibihemu n'abandi bansi ba demokarasi bakoreshwa n'abakoroni bamaze imyaka badahengeshanya kururementaniriza kurukora ntibishushe no kurukura kubuntu ngo rucike intege cyangwa ngo ruhamuke. Muri iyo ntumbero turakeje mwivuye ku mutima urwaruka rwacu ukuntu rutigera rugugumwa ngo rusamarire abashaka gucira icanzo intwaro z'igikenye n'agahotoro abarundi biyamirije kandi bamaze gusezerera. Umugambwe CNDD-FDD wihungenze insinzi itagabanije ntihagire uwo mwemerera ko abaca mu ryahumye ngo adukure mu minwe iciza twamaze gufata turushe kandi tuvunitse.
Ku itariki ya mbere ukwezi kw'indwi umwaka hibuka imyaka 57 Burundi bumaze bwikukiye niho Perezida Nkurunziza atangaza ku itegeko ritangisha interano y'amatora rihagaritswe hagasigara hari havyishakiye. Perezida Nkurunziza nta gitigiri cyatangishijwe yashize ahabona co kimwe n'abashikiranganje b'ubutunzi n'intwaro yo hagati bari yajejwe kuyegeranya. Gusa umukuru w'igihugu yari yashikirije agitanga uwo mugambi yavuze kuje kurinda Abarundi kuzerinze mu kwitunganiza amatora ko yazosaguka azoja mu bikorwa by'iterambere. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge muri Republika Demokrasia ya Kongo naho abafasoni hamwe n'abigeme bo mu ikampi ya Rusenda bashika 2000 bafite imyaka iri hagati ya 12 na 45 y'amavuko bavuga ko babangamiwe no kutaronka ibikoresho by'isuku bibafasha mu gihe bari mu butinya nka umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Rusenda Vedaste Ngabo yaganiriye na bamwe mu bakenyezi bo mu ikampi ya Rusenda bamwiganira ukuntu ubukene bw'ibikoresho by'isuku buba bangamiye.
Ikibazo dufise buri kwezi turajya mu maraso nkuko bizwe ariko nubwo tujya mu maraso ntituronka ayo makotegisi twambara ntumesa ngo ibiki n'ibiki ugasanga nanjye ndafite ikibazo mu rugo.
Gorane duhura nanze abakenyezi birazwi ko misi yose buri kwezi twinjira tukajya mu maraso ariko aho bigeze ubu kotegisi baduhaye zaheze kera aya ni nk'amezi ndwi nibaza tutaronka kotegisi. Ubu hagezeho twumva ko ngo haje kotegisi ngo gukura ku mwana w'imyaka 12 kugeza ku 20. Sasa twebwe bo ku 22 kuduga ntiturimo nitukigwara hagwara abo bana batubwire rero nikibazo cy'amasabune nikibazo kirengeye noneho naho wokoresha icyo cyaho utarose isabune yo kukimesuza nikibazo niba rero batubasi batubwire ko byahagaze tubimenye ko byahagaze cyangwa bibandanya hama baduhe
amakotegisi n'ukuri yo tutayafise n'ukuri turamaramara hari giye tugenda mu nzira bikadutombokana tukagira isoni tukaguma twibinda bindu bukwembe nta bukwembe nabwo dufise none ubu tugiye kubaho gute n'ukuri turasabye impuza makungu badufashe nkuko hari haseri duhereza ibikoresho byacu kuko amakotegisi aratumaramajije cyane rwose
biratugoriye tugiye mu mihango yego tukabura nyene icyo twokwifashisha utagira gasabune umaziye kubijamo nubundi nizangorano uca ku bantu uri kurabanukira tusaba yuko nyene botunyarukiriza bakaduhereza kugira nyene ngo turwanye iryo sukuri
nukuvuga twebwe muri kambi ya Rusenda dufite ibibazo bitandukanye nukuvuga ubukene buratwishe bw'amasabune aho dusha tugenda tunukira inzira nta muntu akibona ahantu ahagarara ariko nsindi ko tukiri muri haseri cyangwa baduhebye ngo kimwe gusa batubwira aho twaduhagaze muri iyi minsi nuko tukaba tusaba kugira ngo abantu bashike imbere muturebe umutubarize kuko umuntu wese ajojwe n'isuku maze kubura isuku ubuzima bwe bwononekaye ngewe ubu ngubu nisubira kubijamo nzagenda mu bakuru nicare kuko nta se ntigira nabo ntibibatera isoni kuko biramaramajije kubona tugenda turi ko tuva ibikoresho byacu barabiteguye nibaduhereza ibikoresho byacu nibaduhereza ayo makotegisi twubye turikwiza kuko turateye isoni n'ukuri
shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu.
Ibitigiri bikere by'abiyandikisha gutaha byatumye umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania uba urahagaze. Ni mu gihe benshi mu mpunzi bidoga kwicatumye bahunga kitarava mu nzira. Umunyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika muri Tanzania James Jovina yaragendeye ikampi yanduta kwirabira ukuntu yifashe.
Haraciye indwi zitatu atamazina y'abiyandikishije gutaha amanikwa ku mbaho z'amatangazo. Ibitigiri bike by'abiyandikisha ni imwe mu mpamvu ituma ashyirahamwe impuzamakungu ry'impunzi n'abimukira IOM kitagitahana impunzi muri iyi minsi. Rimwe na rimwe hari ubwo amazina y'abiyandikishije gutaha amanikwa ariko abo bantu bakanka kwitaba kugira batahe. Kubw'iyo mpamvu n'izindi zitashyizwe ahabona biraboneka yuko uwo mugambi utegekanywa kuzobandanya mu ntango z'umwaka uza w'2020. Mu kwezi kwa cumi uyu mwaka w'2019 aho Leta ya Tanzania itangarije yuko izo zitahukana impunzi zose kubabikeneye n'abatabikeneye bose hamwe abarenga gato 1200 baratahukanye. Naho biruko harimwo bake bivugwa yuko bagarutse kubera ibyo bahunze basanze bitarakemuka. Bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta babariye igihugu Amerika yuko igituma batiyumvira gutaha nuko n'abandi bagenda bakongera bakagaruka kumva z'umutekano muke.
Je kibazo cyo guhunga kandi kiragera ku mvo n'abahungushe bagarusi rero nta burenganzira afise bwo kugenda mu gihe atamahoro araboneka. Ntitwoshoka tubwirane kubera n'abahungutse n'icyo gihe ububaza baradusanze no mu nkambi.
Jewe ndi mu bantu batiyandikishije kandi ni uwo mugambi ntawo mfise kuko igihugu cy'u Burundi naho babivuga kujya ngo harimo amahoro nta mahoro ariyo. Ikimenyamenya ni uko n'abagiye ubwa mbere bagiye bahunguwe bavuga yuko hari amahoro gushika uyu munsi baragarutse ngaho makambi. None wumva icyo gihugu kirimo amahoro kabuki kandi abandi baragarutse yumvire nawe ari nka wewe bagubwa ati ari amahoro ukagenda ukagaruka. Harimo n'abandi bamwe bamwe usanga mu ikambi baragiye bafite imiryango ikwiye abagabo n'abagore n'abana mugabo bagabushwe uyu munsi batigize babonekayo bari. Nicyo gituma tuyumva igihugu cy'u Burundi nta mahoro gifise nta na gatonya
jewe maze kiringo cy'amezi 3 nari yandikishije sindataha ingorane ahiri naje byanteye ubwoba kubera nari yandikishije kubwoba icyabonekana ko ntoshobora gutaha muri kijya gihugu ko maze kumva ibihavugwa ari byinshi bihambaye urabona twe tubahantu ku mupaka wa Tanzania n'u Burundi ama radio menshi aravuga tukayumva tukumva ko hari aba imigwi itwaje ibigwanisho yateye mu kibira abantu barapfa iratwara abasirikare none urumva ntikoshobora gutaha tumaze kumva ibintu nk'ivyo kuko nivyo twahunze
bamwe mu biyandikishije gutaha bemeza yuko biyandikishije kugusunikwa n'abarongozi bo mu gihugu cya Tanzania ariko uwo mugambi wo gutaha ntibari bwawiyumvemwo bivanye n'ivyo bumva bivugwa mu Burundi amatora yimirije mu Burundi nayo ni kimwe mu mpamvu zituma batinya gutaha kubera ariyo yatumye bahunga muri 2015
oya amahoro ntiyari bwaboneke kuko twiyandikishije kubera ubwoba bwa mukwa umukowa wa Kigoma yatubwiye ko tudatashe turotahe kwanwa ku nkoni cyane ku nguvu ariyo mpamvu twasomye twiyandikisha tutabyiyumvamo
nitse nyene cyo tubona yuko atamuntu ashora gutaha muri iki kiringo amatora atavuyemo ko nakare twahunze amatora
mukindi bavuga ngo nta sidahamba hariho hose barahamba ko turarindiri icyo badoshika ku Imana yo mu juni izo bimenya gusa gukubitwa inkoni isi tuba tubaye abambere nabandi barabigiriwe kandi bagize ububisha butandukanye cyo turarindiri hama nibyashika naho amakongo naza karabibona
naho amaganya ari menshi ariko izo mpunzi zifite icyo zisaba HCR hamwe na leta ya Tanzania ariyo yabakiriye kabaha indaro
iyo UNHCR tisaba iturondelera hano twicara nta bindi byo kutubwira nawe ngo mu Burundi ntaho dufise kuko maze kuhafita ntubvayo twe nta hariho tubwira nti baturondera aho twicara
nusaba babe baraduhaga baradutira kadaro tukaba turiberamo icyo twahunze ntiturabona yuko cyaheze hanyuma nitwabona ko giheze tuzohunguka nibyabona ko bishoboka mugabo ntibaduhungure ku nguvu mu gihe tutabigomba
nuko nsha twosaba icyambere leta Tanzania nuko yo gerageze kiyumvira kanzi karaba aba bantu bayiyandikishije kugira ntibataye umwanya bamaze n'umwanya barimwo nibiringo byimirije biri imbere yabo cyo dusaba UNHCR nacyo igerageze rabe inyoro yo dufasha kudukingira kuko natwe turi munzi nk'abandi ntitwabyipfuje ko twiyandikishije ngo dutahe nico twahunze kitarabaho twiyandikishije kubera ubwoba UN dufashe dukingire
ngozo kwezi kwa 10 leta y'igihugu cy'u Tanzania yari yagabishije yuko izo tawukana impunzi barundi ababishaka n'abatabishaka bose hamwe harimo bake mu batari bwaronswe buhungiro n'abatari ifise makarita nibo batahukanye gusa inyuma iyo ngingo ishira hamwe impunza makungu y'impunzi nabimukira IOM yakomeje gutahukana biyandikishije ku bushake bwabo kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Tanzania James Jovini kubwijwi ya Amerika
Banywanyi bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 7,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, n'ibihumbi 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Mu Burundi abantu barenga 50 ngo nibo bamenyekanye kubishwe, abarenga 150 barafungwa, abandi baranyuruzwa mu mezi atatu aheze kuva mu kwezi kw'icyenda gushika mu kwezi kwa 11. Ivyo biri mu vyegeranyo vy'ishirahamwe ya Qatar rigwanya icyuzwa ry'agateka kazi la muntu mu Burundi. Yamara baharanira agateka kazi la muntu bari mu gihugu cy'u Burundi bavuga ko ayo maraporo arimo amahinyu. Ni inkuru ya Pierre Claver, ni inkuru umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Ukwezi ishirahamwe ACAT Burundi rivuga ko kwabaye kubi cane mu mezi atatu aheze, no kwezi kw'11. aho iryo shiramwe rivuga ko ryamenye abantu 21 bishwe 75 n'abatanu barafatwa barafungwa abandi 7 baraborigwa irengero mu kwezi kw'icenda naho akate Burundi ryamenye abantu 14 bishwe 40 barafungwa nayo 10 bagenda amazima yongo muri raporo yaryo iryo shirahamwe rigwanyote rwajya kiremwa muntu byerekana ko mu kwezi kw'icumi naho abantu 13 bishwe 52 barafungirwa ubusa nayo 9 baranyurozwa nta wuzirengero ryabo akate Burundi ni rimwe mu mashirahamwe yafuswe mu gihugu yamara rivuga ko rigifise abakorana naryo bariha makuru ku munsi yinge na gateka kazi na muntu kabananya guhungabana ari naho rihera rikora raporo nyinshi nimo bona Auguste ajeje kumenyesha amakuru muri iryo shirahamwe rikorera mu buhungiro yabwigiye ijwi rya Amerika abo ryamenye bakekwa gukora ayo mabi
abakora ayo mabi yose tukaba tubasanga hanini mu mbonera kure abakozi bamwe bamwe biperereza bamwe mu bapolisi hamwe na bamwe mu basirikare muri ico cegeranyo akad Burundi irerekana ingeso yo kunyuruza abantu bakaburwa irengero yasubiye kwimonogoza kuvaho habereye ibitero by'imirwi yitwaje ibirwanisho mu burengero bw'igihugu ikindi kibonekeje cabananije no gufata no gupfunga abatavuga rumwe na leta na cane cane abanywanyi b'umugambwe CNL ndetse niturirwa n'imbomorwa y'ingoro z'uwo mugambwe hatari hake mu gihugu ivyerekana uko tuyihanganiranira hagati y'imigambwe mu vya politique mu gihe hegereje amatora
umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Pierre Nkurikije wewe avyamirira kure
abo bantu bavuga ivyo ngira ngo ayo makuru bafise na yakera cyane ivyo musanzwe mubizi ko igipolisi kitabikora kandi ivyo sitwe turiko turabivuga gusa ngira n'ivyegeranyo by'amashirahamwe ajejwe gucunga kurikirana iby'agatakazi na muntu barabivuga yuko atavyo guhohotera abantu bigikorwa n'igipolisi c'u Burundi
abo igipolisi gifata nk'ivyabona n'amashirahamwe akorera mu gihugu rimwe muri iyo Folicon F gishinze kugwanya ikimenyane na kamwana wa mama ririyamiriza iyi raporo ya Kate Burundi Gerard Hakizimana ni warirongoye
twaje twiyamirize n'inguvu nyinshi ibivugwa mu aya maraporo asogwa n'amashirahamwe atagikorera mu gihugu cy'u Burundi amashirahamwe atemewe n'amategeko turemeza ko agateka kazi na mukana turi vyabona kifashe neza mu ntara zose n'abakomine byose bigize igihugu nukoze ikosa mu gihugu arabihanirwa bataraje ahava ibashiriza ni binyoma ni muri yangende ko amaberekana ko mu gihugu hari ibazo kandi mu gihugu atayibazo bihari ya maraporo ya politiki maraporo afise inyungu zabo bwite
akate Burundi ryoryo risaba makungu ko yorabira hafi biriko birabera mu Burundi mu gihe yasigaye igihe gito ngo habe amatora rifise amakenga ko ashobora kwaduka imvururu nk'izadutse mu mwaka w'ibihumbi 2015
kubica cuka kibi kiri mu gihugu ishiramwe akate Burundi rihamagarira leta y'u Burundi guhagarika uko kutihanganiranira muri politiki no guhagarika inyigisho zibiba urwanko zitandwa n'abategetsi bamwe bamwe shiramwe ya Kat Burundi riheraheza ico cegeranyo risaba akarere ka Afrika y'ubuseruko n'amakungu gukurikiranira hafi ibijanye n'umutekano mu Burundi ubandanya uwunyuka muri ibi bihe Burundi bwimirije ibihe bidasanzwe cy'amatora
abakora kazi nkako mu gihugu ko kuraba gateka kazi na muntu bobo babwira makungu kutaje aratega amatwi abo batagikorera mu gihugu
urumva ko ari ayamuhe aya muhindi kuvuga ko bashikiriza ibintu badafite ibyemezo bitari byo bafite inyungu bonyene ari nacyo tuba mvuga nti bari bakwiye gusaba ikigongo abarundi aho gushikiriza amaraporo atari yo amakungu nayo amenye ko ibyo bashikirizwa n'abantu atari byo
Serimesi kabiri amashirahamwe nkayo akate Burundi acira habona amaraporo akiyamirizwa n'abakorera mu gihugu akate Burundi yagiriza abo bakorera mu gihugu ko bakorera mu kwaha k'ubutegetsi bagacika nk'abavugizi ba leta yamara abo bakorera mu gihugu bobo barabihakana ico bikoze ibiri muri ayo maraporo ni navyo bikunze kwibonekeza mu maraporo y'abahinga bo mu wigenga wa ONU umaze imyaka 3 ukora amatoza ku Burundi Dudu Diane atwara uwo mugwi wa ONU aherutse kubwira kanama ka ONU kajeje umutekano ku isi ko ari amazina y'abantu bakomeye mu gihugu bakekwa guhonya ngagateka kazi na muntu yashikirijwe sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPJ nayo haize imyaka 2 itanguje amatohoza y'imbere zimbitse azosozerwa nkuko sepeji ibivuga n'imitaye impuza makungu yo guhagarika abakekwa kwayo mabi bye clave ni nkuru Kigali kubwijwe y'America.
Turashimiye badufashije muri kiganiro engineer Joe hamwe na Mokbile adufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye. Turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabatiye kamo muwandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio Ijwi y'America. Turabifurije mwese rero amahoro n'umunsi mwiza.